Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yumvikanira ku mirongo FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda muratwumva tankomanzi ku 104 n'ibice 3 ku mirongo ya FM. Turi kandi kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Niriboneza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga cuno munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Twongere tubaha ikaze nshuti bakunzi. Murabimenyereye ko iminsi yose ya gatandatu mu kiganiro muri isanga tubaha akanya mukatubwira amakuru avugwa aho muri, mukongera mukagira icyo muvuga ku yo tuba twabashikirije mu ndwi tuba turiko turasozera mu yaranze ino ndwi twarabashikirije, ayarimo inkuru y'impunzi z'abarundi zeruka guhungira mu gihugu cy'u Rwanda ziva muri Congo kubera kwanka kwandikwa biciye mu buryo bwa none. Izo mpunzi zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyabo canke naho zigatwarwa mu kindi gihugu co kwemera kubaka kirabatarinze kwandikwa. Ni nyuma yaho mu ntango zinondwi abagera kuri 33 muri zo mpunzi ziyoboka umwigemeze biyangenda kumana baterewe muri yompi na polisi y'u Rwanda yabagirije kugumura abandi. Mugenzi wacu Asumta Kabo yanyarukiye mu murenge wa Gashora bamwe muri zo mpunzi bakiriwemwo maze adutegura ino nkuru.
Ntabwo nabashije kwinjira muri iyo nkambi kuko bisaba kubanza kugira uruhushya rwanditse, ariko urebeye inyuma yayo impunzi zari zicaye mu kibuga hagati zirinzwe n'abapolisi. Iyo nkambi yegeranye n'ingo z'abaturage nabo usanga baza amakuru y'izi impunzi.
Abo barundi se ko babaha ibiryo bakabyanga, babaha imiti bakayanga, ahubwo harimo n'abarwana bakabasubiza iyo ngiyo. Habe ibyo ari byo rwose umuntu w'impunzi kugira ngo aze gutegeka
aho gasoko kanya ariko baza guhaha
barazi abifitiye amafaranga.
Ubundi rero kamubwira baje mu minsi mikeya cyane kandi mu minsi mikeya ntago baramara hano icyumweru, ariko bavuze yuko bagirirayi ibijumba nimba ari nibishyimbo.
Abaturage n'abacururiza hafi yaho izi impunzi zitujwe babwira Dijwi rya Amerika ko zari zisanzwe zisohoka hanze y'inkambi ndetse zikaza guhaha. Ubwo Dijwi rya Amerika ryageragayo nasanze nta mpunzi n'imwe iri hanze. Mu gasoko kabiryo ko kari mu murenge wa Gashora abacuruzi babo basobanuye ko izi impunzi zari zisanzwe zibagurira ariko batazi uko byagenze.
Ubu nkanjye n'abacuruzi inanasi barazikenera cyane rwose bona bagura nta kibazo. Ubu ngubu ntibaraza kubera yuko wenda hari ikibazo ari ukuntu wenda babanza bakababara sinzi, ariko iyo bamaze kubabara gahunda yabo yose irangiye mu isoko bazamo nta kibazo.
Baratugurira nta mafaranga bafite, baratubwira ko nta mafaranga bafite,
ariko ibyo mucuruza barabikunze.
Ibijumba, imyumbati n'inyanya n'imboga.
Ubu baraza ryari?
Ntabwo tubizi. Hari igihe babafunga, hari igihe hari saa babaheraho yo kuza guhaha. Ubu rero ntabwo baraza. Hari igihe baba ari kuri saa 5, hari igihe baba ari kuri nka saa 4, saa 3 gutyo.
Nubwo ijwi rya Amerika ryageze aho izi mpunzi zicumbikiwe, nta n'umwe twabashije kuvugana. Gusa uwo twavuganye kuri telefoni yadutangarije ko kugeza ubu nta gisubizo barabona mu byo basabye Leta y'u Rwanda, bakaba bagitegereje.
Biometri, tanda cacho, amara trabgira tiro, basi n'umutusubamo tusubita mu Burundi ako mutako twicira ngaha kubera turabona ibintu byari byabaye ku munsi wa mbere gashora mutukufitira mu ikandi bo twemetse ibintu ku ngufu
hanyuma ubu bihagaze gute
ushika ubu n'imitende buke buke guhera ku munsi wa kabiri hari inama baratwemerera yuko ijambo yuko twabasabye yuko natwe ako baza kutwishira ngaha buduha inzira byase ko baduha inzira basi twisubije inyuma mu gihugu cyacu tujya kukwayo nabo baravuga bati reka tugiye kubyiga tuzabishikana imbere tuduheza tubahe nyinshi gushika ubu nicyo turindire.
Izi mpunzi zageze mu karere ka Rusizi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu zivuye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zifite imyemerere yazo zihariye zivuga ko zitumvikana na Leta y'u Rwanda kubyo ishaka kuzikorera nko kubandika bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bakifuza ko bitakorwa mu gihe Leta y'u Rwanda nayo ivuga ko idashobora gutunga abantu itazi umubare wabo ndetse itazi n'uburyo ubuzima bwabo buhagaze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera.
Asumta Kaboyi yarakoze kugenda ngaho muri uwo murenge kuturabira uko byifashe. Mwe muri ko muratwumviriza turaza kubaha akanya nimba mushaka kugira ico muvuga kuri iyo nkuru, ariko imbere yo kukabaha tubanze tuje mu Burundi naho hari igikorwa co kwandika imigambwe itandukanye n'abigenga bifuza kuzokwiyamamaza mu matora yo guhakana canke kwemeza ibyahinduwe mu ibwirizwa nshingiro kibandanya bitegekanije ko gisozegwa kwa gatanu w'inondwi tuza gutangura aho bukera ku munsi wa kane aho runani ya mizero y'abarundi gwaja andikisha waruserukiye agatongwasa yasavye ko mu kwiyamamaza ubu kwihanganiranira hagati y'abatavuga rumwe mu vya politike. Umenyesha makuru wacu Bujumbura Raymond Zimana niyo yadukurikiraniye ivyo nkuru.
Umushinga mateka agatongwasa yaserukiye runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha ugo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamyi mu gihe cyo kwiyamamaza kubijanye n'ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uyo arongoye runani rw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cyo kwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokrasi.
Demokrasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana hama muri uko butandukane abantu bagashobora guhura bakabivugana ko bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe. Bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu. Abo je impanuro no bagira ni imwe gusa nibumve yuko Burundi nubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haba mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi icyo twokora rero umwe wese mu byarimo nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari.
Abajijwe nimba ugo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya agatondwasa naho atashaze kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari ivyahinyanywe muri iryo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi.
Sino kwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokarasi kuko usanga kumburizana ibintu byo gukumira. Umwe wese rero ageze hariya muri ka kazu ko kwihereramo ntiwazomenya icyo zoto
ariko nimba atari banga mwebwe muri oya na ego mushigikiye
umbaje ati muri ego na oya shigikiye iki harimo ivyo duhinyura hari n'ivyo tubona byo bari byiza umuntu arazopima arabe ivyo hinyugwa bibaye byinshi gusumba ivyo umuntu yoshima azomenya uko atowe.
Ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni Sabanya Frodebu. Leon Singenda Kumana cegera turongo uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokrasi mu Burundi.
Aya masezerano y'ubushyashya n'irwizwa nshingiro biko biravugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushikana aho mbere tugira n'injungu za demokrasi. Irwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokrasi mu Burundi aho umuntu azishyira kizana atavuga kebaguzwa urabona ko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mwituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacubahiriza tukagikingira rero turose aka kajyo se ni izodutiza nibyakunda ntawubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu gihugu ibiriko birahindwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu bavyumve neza bimenye neza amenye ico bazotora icyarico ejo ntibazo heve bavuga ngo reka ntavyo twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu byamaze kuyangara
uyo arongoye Frodebo umwe mu migambwe tavuga rumwe no butegetsi yemeza ko kurubuga rwa politique bitoroshe avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo arakajyo keza ko gukora kugira bihinduke
yigiye mu nzira ya politique wemera nibikurikira habingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokarasi itabirakomera na cyane cyane ahantu ivyagataka kazi na muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwo ngo ubijemwe ubumuco wabandi uberurumura abandi ukagomba we kuba wenyine ngo kire wenyene iyo politique yopfumuye heba twebwe duca twemera tureka tubwira nabandi ibizoshika bizoshika umuntu arashobora gupfa arashobora kwangaza warashobora gupfungwa arashobora kumanyegeye je ni bisanzwe uyu uri muri politique ivyo rero ntivyo dutera ubwo bakitegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho
gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe 21 urunani rumwe hamwe n'uwigenge umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwe w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kugira bazo kwiyamamaze kubijanye n'amatora y'ivyahenyanywe mu bwiriza shingiro ry'u Burundi igikorwa cyo kwandika abazo kwiyamamaza kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018 abazo kwiyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi 14 yo gukora ico gikorwa imbere yuko amatora nyezina aba kuwa 17 ukwezi kwa gatano 2018 ibujumbura Remozimana ijwi rya Amerika
Remozimana arakoze cyane nuko rero namwe incuti bakunzi urubuga ni rwanyu hayo makuru yaranze inondwi ku ijwi rya Amerika mu yavuga ku iki aho muri havugwa maki ayo tutashoboye kumenya avugwaho muri nayahe ruga ni rwanyu ikiganiro ni muri isanga eka muraza no kutubwira ingene muri ko muri tegurira pasika kuko aho ukera ejo kwa Mungu abemera izuka rya abemera Yesu Kristo bazohimbaza pasika bikaruka ko mutubwira uko muri ko murayitegurira
Tungana twese twateraniye hamwe twabukereye twari mbipumunsi mukuru ibyishimo nibyinshi ku mityango n'inshuti mega biza we Nishema jinsi tugaraji ya barumbi Memeye guzi mityango ibiri kabumbe Kahuta byose byose kandi bana vazi byose Mbega diza we Mana umugisha Haba bobi Biyemeje kubukeye Mana ngwino utahe Ibi birori nguko atashe Itika
akaririmbo ni ijuru rito wa mbere duha ikaze ku murongo wa telefone akaba ari Venon Venon ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane
uherereye amajahe ga Venon
ndi mu Burundi ahantu bita mu Rutana
mu Rutana na makuru dusangiza canke ni cyiyumviro
Ni chimbe chereke ni yumba bagi mwuzi ukuwa chwa pasika au kisa wanya chwa kubani mwitele mahangere Eko, tukona ni uko abandu wosa kwa hito kwa hiko imusa mkuru kita wa anu Bari mwitele kwa hiko mutiaka himba chani Lita eko, dati ni mbura nyishi matini nyishi kwa kandi ugambia manje kukin Wale utangali ni dokumia nwanegi huko mwene kwa hiko
Ndowe urategekanya kubikora gute aho bukera Gavino.
Cyabanye no buryo bwanje mfise umugore wanjye n'abana bantu tuzo ko dufungura nyene. Ko muri ranye hanyuma turo tagasana tugiye tugasangira ku mugoro wa kabisa. Eh komo kwa imbere yake bamaze kugenda dushengira dushimira imana ko dushite kuyishyiriye ngo.
Ni naco gikomeye muri byose. Yego nuko rero reka twe turayikwipfuriza uzoyihimbaze neza n'umuryango wawe hama ejaho bukera natwe tuzobandanya tuba hama akanya kugira ngo mushore kuyipfurizanya.
Ego murakoze cyane mutarashimye.
Murakoze vena ngaho mu Rutana ni mu gihe gucu Burundi.
Ego murakoze nawe.
Turafise kandi na Thierry Kundi murongo wa telefone Thierry kaze ku ijuri America.
Ego mwaramutse neza dia.
Ni mure.
Ego namahoro nawe.
Twe twabonye gucangira buraza no kwira.
Oya tubise kubwiye.
Ego wererehe ga Thierry.
Dewe uyu mwanya ndi Bujumbura.
Ni Bujumbura madrai.
Ni Bujumbura muri komine mwa. Ego.
Ni cyumviro canke namakuru dusabikanize atashowe kumenya muri nonzwe.
Ya ubwo ni cyumviro ku makuru yavuzwe ngahe wanyu muri yindi.
Nduga kwijamba.
Ega makuru yerekeye impunzi zaje ziva muri Kongo zikagenda mu Rwanda mugabo z'abarundi. Eko biye kuraba kahise kazi no munzi muri rusangi ni karekare cyane. Ndavugije kubera ko zino muzi mbere yuko zijya muri Congo zaje zamuka iniwacu Burundi. Ama kahise kazo muzi ukaneza menga ni kabaye keza kubera ko habaye na bamwe bahasize ubuzima mbere na leta y'u Burundi bitumvikana n'izo mpunzi. Ariko unyuma zirahitamo komoka kubera ko leta y'u Burundi itari ishyigikiye ukuntu zitwara. Uyu munsi rero zaje zamuka muri Congo mu nyuma zijya mu Rwanda. Zimaze gushika mu Rwanda urumva ko mu Rwanda ibiriko biraba naho numenga u Rwanda ntirubyishimiye noneho nasere twumvise ko yabiroyemo. Zino mpunzi rero ibyo zijya ibyo zinywa byose usanga umenga bisa n'ibitandukanye n'iby'abandi basanzwe bafata. Rero jewe bino bintu ugiye kubiraba ugaca usanga umenga biragoye gutahura ingene ikintu umuntu asenga gishobora gutera umudugararo mu gihugu mbere kanahungabanya umutekano. Kubera womenga kwandika abantu baje nk'impunzi ni ibintu bisanzwe nka se ni ibintu bisanzwe nk'igihugu kugira kimenya abantu iyo bamuka n'abaribo. Hanyuma no kubaharura bamenga ni ibintu bisanzwe ariko jewe simvira ti wanje mbona ko mu byo dusenga rimwe na rimwe hari igihe bidutuma duhuba tugasanga twatakaje kwiyumvira kwacu bikadutwara bigatuma kwibagira nuko tubanye n'abandi.
Wowe ukibaza ko aho kogwa iki canke ukabwira iki impande zitandukanye?
Oya tubwi wanje reka ahubwo duhanure zino mpunzi kubera ko ugiye kubiraba nta gihugu na kimwe bo bisabira kugenda ahandi. Ariko biravye nta gihugu na kimwe tubakira kidashoboye kubaharura cyangwa ngo kibandike. Iri cyifuzo wanje nuko n'imiburi bo kwemera guharura. Nuko umuntu ashobora kumenya igitigiri cy'abariyo ibyo bajya kumbure ibyo by'umuntu akabyihota. Rero tubwibanje izo mpunzi nizikubitagasha ubundi nta bongere zizoba zikironga.
Urakoze cyane rwose Thierry kuri ico cyumviro cawe ugumize ku murongo ku ijuru rya Amerika.
Murakoze namwe Diane.
Aho tukibutsa ko izo mpunzi ziyoboka umwigemeze biyangenda ku mana ijuru rya Amerika ryaragerageje akatari gakebwira ngo dushobore kumurondera duce ku barondereri bamwe bamuyoboka ariko gushika ino saha ntiturashobora kumuronka kugira ngo nawe adusigurire atubwire ko abo ni ibintu. Ariko ico mwokwibuka nuko abo bayoboke baze biyangenda ku mana bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavuye mu gihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune ya Kayanza Ibusinde aho bari sanzwe bagira iyo migo igwa yabo itandukanye yo gusenga. Zebyangenda ku mana asigura yuko agifise imyaka 4 yeretswe na Yezu hanyuma ngo ku mwanya wagiye uregera imbere abandanya yerekwa ibitandukanye gushika naho yerekwa na Bikira Maria ariko Ekleziya Katolika mu Burundi ntimwemera amatohoza aracaba impande zitandukanye. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Jumita ningona ne kuditserana kwa basakanye ubibari tema.
Turose kandi na Benjamin ku murongo. Benjamin ikaze ku juri ya Amerika. Ariko akaju kawe kari hasi weekend ntakuri kwiragenda.
Imvura nyinshi.
Imvura igiye kugwa hehe?
na ni nitwa mende Kigali.
Uri Kigali akavura kariko karakuba.
Mvura yaze hongo ni nyinshi cyane.
Ababi ariho abatari bake bacavuga ngo numugisha akwibura yoboneka.
No ni mvura no mugisha ituma ibintu byinshi bibaho.
Weekend ni gute Kigali?
Weekend yari nziza, twari tuvuye mu muganda, ndabona ibintu byose bimeze neza buretse.
Nuko Benjamin ukagira icyumviro ku makuru atandukanye twabashikirize canke hari nayo ushaka kutubwira ari ahuri.
Cyo navuga cyo nuko mutugeza amakuru meza kandi amakuru y'ingenzi amakuru atwubaka. Muri make bashimira ibyiza mutugeza.
Urakoze cyane gose Benjamin, udutelefone nk'utwo twawe turadutera intege cyane gose mu bikorwa byacu bitandukanye. Twemeye ko ijuru ry'America tuzokomereza aho tukabandanya tubashika kunyota.
Ubushinge twashyizemo tutaguru ntabwo twagana turukuraho muri ngenzi kuri twebwe. Murakoze.
Urakoze cyane gose Benjamin.
Namwe murakoze.
Namwe mushobora kugira nkuko kwa Benjamin nubwo mutobitubwira mukatwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Si ivyo mushima gusa ariko nivyo mushaka ko twohindura navyo murashobora kubitubwira. Ijuru rya America ikiganiro ni muri sanga muri studio y'indwi muri kumwe na Jo Diane na Hazo. Ijuru rya America turabandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara turose kandi na Prosper ku murongo wundi wa telefone. Prosper ikaze ku Ijuru rya America.
Murakoze cyane Radio Ijwi rya America. Hano Igoma dufite amakuru menshi cyane, amakuru menshi cyane. Ariko nshobora kuhereza tu amakuru mu make.
Tubwire ayo muri ayo menshi, utubwiremo duke twumve tuvugwa ngaho Goma.
Ndiyo. Hano mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu ndara ya Kivu ya Majaruguru. Abantu bageze kuri 10 na abantu bageze kuri 12 bicwe mu mugoroba wo kwa kabiri kuramukira kwa gatatu mu murwa wa Beni mu Majaruguru y'indara ya Kivu ya Ruguru. Nyuma yabo bandu kwicwa umuvugizi w'ingabo za Congo Colonel Manke Hazukai yavuze ko huenda naba nimeshamba za ADF zo muri Uganda na nibo bakoze icyo cyaha.
Ubu byifashe gute none ga Prosper? Icuka kimeze gute?
Ibindu.
Icuka kimeze gute?
Ikiyuka none ikiwika none kime nibiza tu ntakibazo. Ingabo za Congo ziri kuvuga ko ziri mu operation zo gushaka kabisa izo nyeshamba za ADF Nalu zo muri Uganda. Ariko abantu bamwe cyane cyane ba societe civile bashaka ko ingabo za MONUSCO za ingabo za Roni hano mu burasirazuba bwa Kongo zishaka ko izo ngabo zifatanye na ingabo za Kongo mo gukora indambara kuri ADF Nalu.
Urakoze cyane gose Prosper akuka urakoze gose akukarere kagoma abarundi n'abanyarwanda babayo ni benshi bangana gute.
Aye hano abarundi cyane cyane cyangwa se abanyarwanda ni benshi cyane. Abarundi benshi bakoraga mu Muroni hano igoma no muri zindi ma no governmental organization ariko abanyarwanda hano igoma benshi benshi cyane n'abacuruzi.
Urababwira rero yuko ijwi rya Amerika turi ngaha kubera mwese mutwumva mukumva ururimi muzoze muragico muterere mu biganiro byacu bitandukanye.
Murakoze cyane ariko ngomba gukora iki kuba kuohereza ayo makuru yose yo mu burasirazuba bwa Kongo cyane hano igoma.
Urakoze Prosper, reka tuzongera tuguhamagare. Asante sana.
Asante sana. Izina ryawe witwande?
Nitwa Diane Nahadze. Ugumize wumviriza ijwi rya Amerika. Urakoze cyane rwose Prosper ngaho goma. Turase kandi na Kwizera ku yundi murongo wa telefone. Kwizera, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he nawe Gakwizi?
Ubu ngubu ndi Kigali Kimisagara.
Akabeho akavura bimeze gute? Deka ababijeje turaza kwibashikiriza hama barabe ico bokora barabe nuko ari hose canka ingorane ishikira bamwe bamwe.
Allo,
ni turaza kubishikiriza abatwumva ariko ubanze tubabarire gato kuko hari induru nyuma yawe biratuma bariko baratwumva batorohegwa mu kutwumviriza. Wegere kure yabo hama inosaraza kongera aguhamagara hanyuma tubandanye ikiyago. Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mukirundi no mukinyarwanda ikiganiro ni muri isanga. Twese kandi na Peter ku murongo. Peter,
yego, ndabumva.
Nikaze ku ijuru rya Amerika.
Yego,
mutiyumviro canke amakuru dusabikaniriza?
Na makuru nuko wabwira ngahe Gitega. Gitega ibintu bimeze neza, gusa ikindi nashaka kuvuga ni birya bintu by'impunzi z'abarundi zagitisana yati mu bihugu cya Tanzania zari zitashe. Hanyuma twaba undi kabya tubabaje kure gusa nyine Imana ibakire, hanyuma mu gihe baba bakina gucabukana impunzi be bari bakoresha imidugu ikomeye kuko bavuga ko rya sanaha ryatewe n'imodoka zacitse amafiri. Tugasaba ko zabararaba neza ko imodoka bazisuzuma neza, hanyuma kugira abarundi bacu bene wacu batashe iwacu hari amahoro, bashika amahoro nyine. Nibyo mukaba murize neza, nkaba ndabashimiye.
Urakoze cyane rwose Peter. Kubatashoboye gukurikirana iyo nkuru ni uko ku munsi wa kane impunzi z'abarundi bariko baratahuka bava mu makambi atandukanye ya Tanzania nka Nduta baja mu gihugu c'amavukiro c'u Burundi. Batandatu muri bo bagize insanganya, muri abo kandi bari kumwe n'abandi babiri b'abatanzania. Nuvuga ko abapfuye muri rusangi ari umunani, tugahoza imiryango yabuze. Abagera kuri 30 barahakomerekeye ariko 19 ubu ngo bariko baratora mitende. Ni inkuru tuzobanda nya dukurikiranira hagufi. Genzi chama franga tagura Groove melody chama franga tagura Alistair once again Junior Moses Genzi chama franga tagura Tagui chama franga tagura Genzi chama franga tagura No mutima wawe Genzi chama franga tagura Chama faranga takura
kirenze cy'amafaranga tabura no mutima wawe
tukibaza ko aho muri tuno turirimbo dutandukanye duca tubafasha kugira ka weekend nziza mwitegurira pasika kuko naho bukera muraza muratubwira ningene muri ko murayitegurira aho muherereye turavise kandi Jean-Claude ku murongo wa telefone Jean-Claude Kaze uherereye ga Jean-Claude
ndinga muri ayo muri leta z'umwe za Amerika
muri leta z'umwe za Amerika havugwa makinga aho uri
n'amahoro
akabeho canke mwatanguye kuronka ubushuhe bukebuke
turatanguye kumva ubushuhe bukebuke ego
no kuduga kwijamba icyumviro canke namakuru dusabikaniriza
n'icyumviro no guhoza imiryango yabuze mu mpunzi kuko nanze narabaye impunzi muri bijya bitinye kandi nkongera nashimira Imana kubona yashikanye n'amahoro ntarahura nsanganye ego nkongera nkashimira Ijwi rya Amerika kubona ribasha kutugeza ku ibiganiro n'amakuru atomoye kandi atohojwe no basabira pasika nziza namwe mwese n'abari kubarayumva bose
urakoze cyane gose Jean-Claude
ego namwe
turase kandi na Niyonsaba ku murongo Niyonsaba turiko turumva ariko aratwumva sinzi ko akiri ku murongo Niyonsaba aga telefone kiyongera kahuye nikibazo ariko turabandanya ikiganiro muri sanga
Chama faranga tagura no mutima wawe yabashaka kugurira imyenda y'igiciro kinini usani yabashaka kugira uburyo uberewe yabashaka kwishyura rutura ijoro n'amanywanga gusetse
turose kandi na Emile ku murongo Emile kaze ku Ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri isanga
Sasa kusikiliza. Urabona bajya abantu bavuye muri Kongo ngo bayoboka Zevia. Sasa kusikiliza nk'abayimanuro nk'ababwira yuko bareke kujyanwa n'izi si bavuge ngo bakurikira umuntu uze n'amakosa. Ibyiza bakurikiza amategeko y'igihugu barimo. Uko bitayemo amategeko gikise bakajyana nazo. Ariko kuvuga ngo bakurikiza ibidini byabo
ariko nta dini bavuga ko bafise bavuga yuko bari muri Ekleziya Katolika mbwa bakayoboka uyo mu mwigeme Zebiyange Ndakumana
yego nakoze kumwebora ariko ino yuko ngo kuno bavuga ngo ayoboka Zebiya osobora gusanga ariko arababesa kuko baramusenga nta hari abantu bese bavuga ko bacyarana muzi batamubona
reka ntitubarengera karimbi nta wavuze ko bamusenga bavuga ati twe turamukurikira kuko aba dufitiye ubutumwa butandukanye ariko aho twavugana n'umwe muri bo mu minsi yahera yaratanze umuco avuga ati twemera Imana mugabo yaciye kuri Zebiya mu butumwa butandukanye kandi ubwo butumwa tuzo kwa matubukurikiza ibyo Imana idusaba bo niko babivuga ati turabikurikiza kuko aba yabibwiwe nawe
ariko basi ngo bo kwirinda bashobora bagakurikiza nk'ibyo amategeko y'igihugu baba barimo kwibasira batabakareka akaira ikimenga bashatse kubifata kundi 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 tarif akurikiza amategeko y'ihugu bisayemo bakagendana nacyo
yego
uko nabwo babashakira nabi kuko barinda babahindaro babahindaro ko babakunda nabo bemere babera abana beza babakurikiranire bakurikirana impanuro z'igihugu bahagazemo ko nibyo numvume ngaje babyiza
urakoze cyane gose Emile
murakoze namwe
cyane kwenzi murongo wa telefone hariho kandi na Rukundo. Rukundo, ikiganiro muri isanga wisange cyane gose.
Ya murakoze cyane.
N'impore.
Yego ni impore.
Wenda byumva ko akadri karongorotse ngira ngo weekend ikwiragenda neza.
Ah, imeze neza cyane n'akazuba kariko karaka.
Eh, uherereye ga Rukundo.
Ndi muri Idaho.
Akabeho kariko karahera.
Ya kaizo no munsi turi kuri mirongo ine na gatanu kandi aracari mu gitondo urumva haza kumera neza.
Haraza kumera neza amasaha ari imbere. Ego. Nuko ukagira icyumviro canke n'amakuru dusabikaniriza.
Ngomba gutanga nanze icyumviro kuri abo barundi bene wacu bo kwa Zeviya bari mu nkambi. Ya kuko numvise mu makuru bavuga ko bifuza n'ikindi gihugu bashobora kujyayo bashobora kubakira kuko batemera kwandikwa muri ubu buryo bugezweho. Ya rero icyumviro cyanjye sinzi ko bo bakurikirana aho isi igeze ndumva ko bari Uburundi bwonyine bwo babusigaye budakoresha ibyerekeye ufata ibikumu ubwo bari Uburundi gusa mu bindi bihugu byose ndibaza bisigaye ubwo buryo barabukoresha. Rero icyo no babwira sinzi ko ari kubahanura ndumva bo kwisubira mu Burundi kuko no mu Burundi naho ndumva ko na pasiporo bumukuyaka ari pasiporo nayo nyine basigaye bafata ibikumu. Rero ndumva ko sino bugukwizera kwa buryo iyo umuntu yizeye ikintu nta muntu ashaka kumuhindura mugabo no basaba ko bokwitahira mu Burundi kugera icyo gihe bazorindira mu Burundi nta n'ibyaza naho buriya sinzi ngene bizogenda gusa nusaba nk'abantu b'amasengero kumbure bakabegera bakabereka ijambo ry'Imana kuko jewe nsoma Bibiliya nta inyereka ibyo gufata ibikumu ko ari icyaha sinzi iyo mirongo iyo bayikuye
si ibyo gusa hariho n'incanco batemera hariho n'ibifungurwa bimwe bimwe badashobora gufungura ariko uravuze ikintu cyo gusubira mu Burundi ku bwawe urabona ko wasubiye mu Burundi bokoroherwa mu gihe bari bavuyeyo abatari bake muri bo biciwe ubusinde bariko barabuzwa nyene ibyo basanzwe bagira nk'imibwirwa yabo.
Mu Burundi narakurikiranye umunyakuba w'umwunganizi mu biro by'ubushikiranganje yaravuze ati nibaze tuzobakira mugabe icyo twobasaba kuko gaturika ntabwo ibemera ariko icyo umwunganizi yavuze ati rero ko gaturika itakibemera buza bagashinga isengero ryabo rijyanye no kwizera kwabo ati twebwe nk'ubushikiranganje bubasha amategeko y'igihugu ati nta kibuza tuzobaha aho basengera nabo bitegembye nk'abandi barundi bose bafite imyizero itandukanye kandi bose bari mu gihugu atanu ari karahohoterwa naragerageje kumukurikirana kandi narabishimye.
Urakoze cyane gose Rukundo. Rukundo, reka tuzogerageza tubatumire mu kiganiro gikwiye bonyene batubwire uko babona akazoza n'ico bategekanye.
Ya kandi nimwabatumira nimwaronka akanya muze kuko ndashaka nanze kunogira ico no babaza kuko mu gihe bafise ukundi kwizera kudahuye n'ishengero barimwo ku by'ukuri bogenda bagasinga umugwi wabo nk'abandi bose nk'abajyopfa n'abandi bose amaba ukwizera kwabo
tuzobikora. Eka na Zeviya ashobora kuba yumvira radiyo ahari twaramurondeye biranka ariko abamwegereye canke abo babaza aho bari bakamenya uko twomutora nabo bashobora kwitubwira gutyo wenyine tukamwitumirira akisho twe tubazo dutandukanye. Urakoze cyane gose Rukundo.
Namwe murakoze bye.
Hariho kandi na Aimable yaturindire ku murongo w'undi wa telefone. Aimable, ikiganiro ni muri isanga ikaze.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye?
Uherereye mu gisagara cya Bujumbura.
Amajahe neza na neza.
Muri komine Mukaza.
Byifashe gute? Weekend mwatanguye abanyabujumbura.
basha by'ubunyene by'ubukene mugabo uko biri ko umuntu arashyira gushima Imana. Ego
mutasika nayo muyiteguriye gute?
Pasika turayiteguriye ku mutima nayo ibyo biri byose mbona bisigaye bigoye.
Gute
ubukene Diane uratirembeje nta cyoroshye byo mu Burundi nta cyoroshye
hahindutse iki
ubukene ubuvyo kuri ubukene impande zose ubu witwa bitabangamiwe. Yego
nuko Imana uti washaka duga ku ijambo.
Yego nashaka kuvuga ku kibazo cerekeye ubutungane bwo mu Burundi. Sikuri ubutungane bwo mu Burundi uri kuri hweza kuburyo busigaye bukora n'ukuri je nagomba gukebura nk'abantu bakora nk'abantu bakora mu butungane yo kuri bi kwita gashi barawe ukuntu bariko baraca imanza. Yo kuri mu Burundi hagezweho yuko umuntu udafise amafaranga bashobora guhengamika ikintu byo kuri kandi ubone cyo kwino kwa rukuri
baraguhengamika igihugu
aho perasiki umugenzi ibyo ndiko ndavuga ndabifitiye ibyemezo
byagenze gute.
Ego nta birebe nshinga bivuga ko mugabo by'ukuri hari ubwo umuntu ashobora kujya kwitwara. Ego ugiye kwitwara ikintu ukavugana n'abajiji urubanza by'ukuri wa mwataburya nk'umuntu hama wewe wa mukomfose nk'umuntu neza abajiji mwumvikanye yuko icyo kintu kandi mu bisanzwe cyari ikibazo cy'itongo. Ego shikibazo cy'itongo rero urumva bari baje kugabura baje kugabura rero iho rero nyamuntu araje ku ruhande rw'iwe asanga yararenganijwe. Ego hama rero niho mu nyuma nyamuntu yo kwita gashi acasubira muyo komi yine ati kiwe urubanza sinawe shimye kunguruza. Icyo kintu aho hantu amakosa yose uwo muntu yababwiye barayemeye ariko bukeye bwaho barabihakanye baramwigaramye mu nyuma y'uko ataje bamubwiye baramwihakana izuba riva. Ubu rero urubanza twarunguruje nkasaba rero umushikiranganje w'ubutungane nyakubahwa
Laurentine Kanyana.
Ero Laurentine Kanyana murakoze cyane Diane. By'ukuri bashyike ku kizi barabe ukuntu imanza ziko ziracibwa. Byaba byiza cyane by'ukuri hari abanyagihugu tubabaye dutuntuye. Ego ni ukuri nimba ariko aranyumva by'ukuri bagerageze bashyike ku kizi barabe imanza ukuntu ziko ziracibwa.
Urakoze cyane rwose Aimable. Ngira ngo abo mu bushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi barumvise ubutumwa bwawe, ntitwogira ko ngo duce tuvuga ngo ibyo uvuze n'ibyo canke si ibyo kuko atari bo twari turi tutamenye n'uko byagenze ariko abo vyega birabega bazotohoza hama namwe ngira ngo mutunganirizwe.
Yego cyane murakoze Diane.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Yego namwe na Pasika nziza murakoze cyane kuko cyane cyane cyatuhimbara cyane.
Urakoze cyane rwose butuma nk'ubwo busha budutera intege na Innocent Kimenye mbona ciye amwenyura muhinga bw'ivyuma.
Murakoze cyane na Pasika nziza cyane.
Urakoze cyane rwose turose kandi na Christiane ku murongo. Christiane kaze kuje muri Amerika.
Amahoro Diane.
Christiane uratubwiriye Pasika kuje muri Amerika kuko abafaso ntidukunze kubaronka rwose. Mwahora.
Yego Pasika nziza
ngaha. Ko tutabaronka cyane bigenda gute?
Agenda hari igihe mwebwe mutaba muri ngaho ngira mu buhinga bw'ibyuma kenshi ndahamagara.
Uzohora uhamagara kandi uhimirize n'abagenzi bawe kubigira gutyo.
Ego
uhereye he none ga Christiane?
Ndi mu Burundi. Ego Bujumbura.
I Bujumbura kaba Pasika uri kwirayitegurira gute?
Washa nk'uhereye kuva ngaho onye turayiteguriye nyene ku mutima ibindi nyene uko yabivuze biragoye. hari ubukene nyene ariko ntacu ko tubyiteguriye ku mutima niho hakuru
umutima niwe ukomeye
ego
nuko Christian no musi rero namakuru utubwira ari aho uri canke n'icyumviro kuyo twagiye turashikiriza
Jewe bwa mbere na mbere nari nifuje guhoza abarundi bene wacu bari batahutse bavuye muri Tanzania byarambabaje cyane mu gihe iyo bariko baratahukana abo barundi bene wacu babe bagerageza barabe ingene babatahukanye barabe imodoka babazanamo ko zimeze neza irababaje cyane iyo twumvise ko bagiye kubatahukana hama hagacashika ibintu nk'ibyo onye biratwica biradukomeretsa twari dusanzwe dufite igikomere ego hama urumva ndahojeje imiryango yabutse hama ndasuhukije n'abari mu bitaro ndabifuriza ko imana yobafasha bagakira
Ego. Kugira ngo ubutumwa burabashikiriye aho bari hatandukanye.
Ego. Hama hari n'ibindi bimaze iminsi biko biraca mu makuru bavuga ingene basiye kuza barafata abantu umuntu ntamenye iyo abo bantu babajanye birababaza ego biratubabaza kandi biraduca ivutu nibaza ko abandi ko ndabwira barabyumva bogerageza umuntu niyo bamufashe basi bagaca bamenyesha aho bamujanye
ushatse kuvuga bamwe bafatwa mu ntango zino ndwi harimo nabarica ko yari yafashwe yorere kugwa yongera gufatwa kandi atayongera kurekugwa
ego ego
nuko ngira ngo ubutumwa bwawe burashitse nawe
Ego murakoze.
Urakoze cyane gose Christian ubandanye ugiyegwa n'ibiganiro by'ijuru y'America ama bapfasoni aho muzohurira uti amajwi yanyu barabakumbura gose bakayabura muri sanga.
Ego ndakwifurije Pasika nziza.
Urakoze. Nabo
ngaho ku ijwi y'America bose ubambwirire ati Pasika nziza.
Ku izina ryabo reka ndagushimire gose.
Ego murakoze Diane.
Twese kandi na Ismael kaze na wewe. Ismael turashima imana atari gihindutse je mbona bimeze neza akazuba katwakiye
nayo nashaka kubabwira ngo muzadutumire umukobwa Zebia kugira ngo tuzize tumubaze
kumuronka nico kitoroshe twaragerageje duca nko ku matelefone ubwandi naciye ku matelefone ya bacumi ariko byaradutaye kwa amazi
hanyuma rero nagira ngo muzadutumirire n'aba mugore wundi muri izo bw'ikiganiro umwe yemera amadayimoni umwe yizera amadayimoni cyangwa se imizimu
Ismael urushatse kuvuga umupfasoni nuko ntariko ndibuka izina ryiwe w'umunyarwandakazi wo mu idini gakondo
none se ako yemera nyine abakera imizimu y'abantu
ariko si iby'amashetani cyangwa iby'imizimu
nebe se abantu bapfuye babemera nk'imana se mu babemera ibiki
reka tuzongere tumuguhamagarire asubira gusigurira
hanyuma tomasi kamende mbonya kayamaza mu akamvugisha naye mfite ontuma cyangwa tuvugana
sawa urakoze Ismael Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga kwa gatandatu urubuga ni rwanyu mwisanzure mutubwira amakuru avuga ahiwanyu mu gico muvuga kuyo twabashikirije canke ibindi byumviro bitandukanye mufatiye kuvyo mubona ahiwanyu
Green it for you, as long as you want me. feliz papa ngonjera uba kama tanga sekera kwa vino vya paikoko kutoka mazabe picha twati twanga kisera posi insta wanga kwa kera bada ya chani kimoko cause I just wanna let them know to my feet I'm beauty. African beauty, you're my African beauty. You're my African beauty, you're my African beauty. La la la, ooh la la la. Round the world.
Numuririmbyi w'umutanzania Diamond mu karirimbo ahayagiza Africa, Africa Beauty, tukibaza yuko kariko karabafasha kugira weekend nziza aho se muri komumviriza ijwi rya Amerika muherereye. Ikiganiro ni muri sanga kwa gatandatu urubuga abari gwanyu mwese muri abatumire bacu kuko mutubwira amakuru atandukanye araho muri mukagira ico mushikirije kuyo twabashikirije canke ivyumviro bindi bitandukanye mufatiye kuvyo mubayemwo kuvyo mubona mu kibano. Tose Philbert ku murongo wa telefone. Philbert Ricardo.
Yego yego mwiriwe.
Mwiriwe neza wakomeye.
Turaho turagumye.
Uherereye
iyi mu Rwanda.
Nyamagana he?
Kibungo.
Kibungo havugwa Makiga Philbert.
Kibungo nta kibazo bintu ni byiza.
Mhm. Akavura kabashitse kwa Banyakigali bariko ratubwira ariko akavura kariko karagwa byifashe gute Kibungo na?
Kibungo ikirere kimeze nabi ntabwo akavura kagwa hatonyanze gake cyane. Ntabwo ari nyinshi.
Nuko Philbert namakuru ya Kibungo tuzaniye canke ni cyumviro kindi.
Ni intererano.
Duga ku ijambo.
Yego ariko mbere na mbere Fokasi yagiye muri pansiyo.
Ariko ico kibazo umenga suga mbere ukibadije.
Oya ntabwo ari iki.
Eh nabandi yego. Ndakeka ko yagiye muri pension yiwe.
Kimwe mwita bakukuruke ngirengo.
Yego.
Bagira ubusa yari inkuru yahitishijeho yo mu Mutara.
Aha.
Nayumvise nayo ariko nyakubahwa yarabisubije.
Yavuga ibiki?
Oya ntabwo ari iyo. Ibyo yasubije ni yayindi yiyo y'abaturage b'Igicumbi. Bagira ubusa tugezaho inkuru nzima n'undi muhungu uba muri Kenya w'Umurundi yitwa
Eloge
birikane. Nuko abo bahungu amajwi yabo n'ukuntu batari inkuru bazitarana ubukerebutsi cyane. Hanyuma wowe iwanyu mu ntara tuba turi kumwe buri gihe kuva mukitangira kugikorera publicite narabumvaga bwa mbere na mbere gihitaho. Siribwuge nuko nakubwira itariki ariko reka nkibikira ko gako. Kuva rero cyatangira ntabwo ndagisiba na rimwe.
Ntiwumva none ko wowe uri umunywanyi mwiza w'ijwi ry'Amerika.
Hanyuma hari n'irindi rushanwa mwigeze gushyiraho ry'indwara y'ubukango wowe ushobora kuba wari ukiriye umunyeshuri. Kera nabwo nari higanwemwo nohereza akapapuro dembure yari amafaranga ijana. Nabwo ndaritsinda urumva tumaranye igihe kinini kubwa bafokasi kera
kubandanya gutyo nyine Philbert.
Rero n'ikiganiro yakoraga cyitwaga kera habayeho icyo cyavuyeho. Ariko muzajye mushyiraho n'utuntu kantu gasa naka n'agahiganwa gake nk'umunota umwe hanyuma abantu babandikire mushyireho email ducisheho ibisubizo gutyo bituma mwongera abanywanyi.
Udutwara muri kino gisata kenshi abariko arumviriza iradiyo nibaza ko ubutumwa bumushikiriye tuzomubwira biraba uko abigenza.
Yego harya ubu iki gisata cy'ibiyaga bigari gihitaho ngaho kiyobowe nande?
Kiramutswa umushinga na Etienne Karekezi.
Ni Karekezi. akandi kabazo kamatsiko eje ni ageze nko mu kigero cy'imyaka ingahe niba wenda n'umpresizi yari yakumbwire
Filbert reka ndagusezere kuko ndumva ko turiko turaja mu bindi bindi ubwo n'ubuzima tuzovugira ku radio ariko tuzombwira guhamagare akwibwirire nayo twomenye gurakoze cyane gose Nuko ntuti bakunzi b'ijuru rya Amerika kuba mutuba hafi mu biganiro byacu bitandukanye biradutera intege ariko mushaka ko tubashikira ko muratwandikira kuri radio yacu arubaze gmail akaburungu com kutoka mazame picha twasi twanga kisera posti insta wanga kwakera baada ya chali kimoko kote just wanna let them know come up with my beauty African beauty, mama. African beauty, you mama. African beauty, you mama. African beauty, la la la. Ooh la la la. Round the world. Kamaza be picha twaje twanga kitera posti isa twanga kwakera akacha dikemoko cause I just wanna dance to know African beauty African beauty you are African beauty Benoit reka tukwakire mu masogonda makenya gusa ko turiko turasanga abasozera ikiganiro cuno munsi ikaze Benoit
ndabumva
mvunagura mu masogonda makenya
uyu munsi ni umunsi wa gatandatu wa mbere wo kuri pasika ubandiriza pasika abantu hano ugeze mu mujyi urasanga abantu bose bitabiriye bashushe bareba uburyo cy'ejo umunsi w'Imana bazajya kureba uburyo cy'umwami Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba
aho ni Kigali
ni Nairobi
aha
Nairobi abantu bose barishimye ejo kuwa gatanu hashize twagiye mu misa abantu barasenga uretse gusa byo ko ari ikibazo cy'umuntu ya politiki umwe utavuga rumwe na leta
miguna
nicyo kiri kuri top abantu nicyo bari kuvugaho abakristo abantu bahagarariye amadini abadahagarariye inzego za leta bose nicyo bariho
Benoit reka tuzose kuguhamagara ejo tuzaba turi kumwe mu kiganiro muri sanga hamuzo tubandaniriza utubwira yavugwa Nairobi Akaino kuri Benoit rero duce dusozere ikiganiro muri sanga cuno munsi nshuti bakunze mwari ko muratwumviriza mwakoze cyane kuri micro muri studio y'indwi mwari kumwe na Jewe Diane nahazwe turaza kongera igice isaha 12 ku makuru azobagezeho turafitiye muri ayo harimo inkuru yerekeye kaminuza yegukira abanyagihugu izotangura mu kwezi kwa kane mu ntara ya Kirundo mu Burundi anyeshuri bariruhutsa mugango arashaka kumenya uko izokora muraza kuba hagufi ya maradio yanyu mugire rero weekend nziza ahiwanyu Innocent Kimenyi Diane na hadu hamena ingenieur twari kumwe muhinga bw'ivyuma twasigiye kano karirimbo Africa Beauty ka Diamond Do it now. Do it now. Do it now. Do it now.
toka mazabe bicha fashe wanga kitera posi isa wanga kwakera atacha bicha moko cuz I just wanna dance to know Africa music Africa music come on Africa music
VOA Afrique.